Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse incuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kwa gatanu, itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri, mwaka wa 2019. Muri kumwe na Federica Undikije.
Ubucuruzi n'imigenderanire ntabwo byatera imbere, kandi abaturage bazi ko hari amaraporo n'amagambo avuga yuko hariho imitwe yitwaje intwari irwanya ibihugu bimwe na bimwe muri aka karere.
Uyo ni Professor Christophe Kayumba, igisha muri kaminuza y'u Rwanda, avuga ku nama nkuru y'abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afrika mu Buseruko itekanijwe uyu munsi yarusha mu gihugu cya Tanzania. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye impapuro z'umutahe wo gufata General Kayumba Nyamwasa zasohowe na Leta y'u Rwanda, hamwe n'inkuru yerekeye abakora umwuga wo gutwara abantu ku mapikipiki mu Rwanda. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise, umwanya ni wawe.
Urakoze Frederico. Ndamutse n'abaduteze amatwi. Abategetsi mu gihugu cya Uganda barafashe amahembe y'inzovu 750 yari yinjijwe muri icyo gihugu avuye mu gihugu cya Sudani y'umanuko. Abategetsi batangaje ko babifashe ejo ku munsi wa kane, bavuga ko abantu babiri bafise ubwenegihugu bwa Vietnam bari mu minwe y'ubutungane. Bagirizwa ko bariko baragerageza kwinjiza ayo mahembe y'agaciro k'imiliyoni z'amadolari y'Abanyamerika baciye ku rubibe mu gace ka Elegu, amamuko yayo hamwe naho yaratwawe gushika ubu ntibiramenyekana. Abatohoza bariko bararondera kumenya abari nyuma y'urwo rudandazwa. Leta z'Ubumwe za Amerika nta ntambwe zishimishije ziratera mu biganiro na Korea ya Ruguru bigamije guhagarika programu yayo ya nuclear. Iyo byashikirijwe n'intumwa ya Amerika muri Korea ya Ruguru, Stephen Began, ejo ku munsi wa kane. Abivuze mu gihe hasigaye indwi nkeyi ngo hongere habe umubonano hagati ya Perezida Donald Trump hamwe n'umutegetsi wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un. Igenekerezo hamwe n'ikibanza uwo mubonano uzoberaho bizotangazwa mu ndwi iza, nk'uko Perezida Trump yabishikirije ejo ku munsi wa kane. Hari amakuru yakwiragijwe ko igihugu cya Vietnam kizokwakira iyo nama igira kabiri hagati y'abo bategetsi babiri, teganijwe mu mpera z'ukwezi kwa kabiri. Thailand nacyo ngo kirashobora kuzoyakira. Abategetsi muri Leta z'Ubumwe za Amerika bashikirije jo kuwa kane ko bafashe abantu 20 bakora mu murwi w'abantu binjiza mu buryo buke kubiri n'amategeko abakenyezi b'Abashinwa bibungenze kugira bavyarire aha muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Umwe yo kumwana avukiye ku butaka bwa Amerika ubwo nyene cha aronka ubwenegihugu. Batatu bakorera ibyo bikorwa mu manuko bwa Leta ya California bafashwe ryo ku munsi wa kane, bagirizwa gutanga amaviza akozwe mu buryo bw'amanyanga. Abategetsi mu butungane bakavuga ko bibaza ko abandi bari muri urwo rudandazwa buba bahungiye mu Bushinwa. Bavuga ko imiryango itunze y'Abashinwa ari yirungika abagore bayo, kandi bakariha hagati y'amadolari 40,000 to 100,000 by'Abanyamerika kugira bashobore gushika ku butaka bwa Leta z'Ubumwe za Amerika abana babo bavukireho. Abashakashatsi b'Abanyamerika bariko bararondera urucanco rurama rushasha kandi rushasha kumugera utera Ebola. Ni mu gihe abantu barenga 70 barwaye, abandi barenga 400 barapfa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibihugu bibanyi Sudani y'umanuko hamwe na Uganda bariko barafata ingingo zo gukinga ico kiza ntikibinjirane. Dr. Paul Spearman arongoye akagwi kari muri ubwo bushakashatsi ku bitaro by'abana mu gisagara cya Cincinnati muri Leta ya Ohio aha muri Amerika, avuga ko mu gihe byogaragara ubwo rucanco rugakora rushobora kuzokoreshwa aho hose ico kiza kizokwaduka mu bihugu bya Afrika. Ni mu gihe hari urundi rucanco rusanzwe ruriko rurakoreshwa mu gihugu cya Congo. Abahinga bagashikiriza ko bafise icizere ko mu gihe boronka urucanco rurama bazoba baranduranye n'imizi ikiza cha Ebola muri Afrika. Juan Guaido atavuga rumwe n'ubutegetsi muri Venezuela kandi yitangaje ko ari we perezida w'ico gihugu, avuga ko bajejwe umutekano bagiye ku rugo rwiwe ahaba umugore wiwe ku murwa mukuru Caracas ejo kuwa kane mu ntumbero yo kumugira ko iterabwoba. Amakuru yashikirijwe n'ibimenyeshamakuru bitandukanye yavuze ko abo basirikare mu nyuma baci bava kuri iyo nyubakwa atacobononye. Senateri wa Leta Zunze za Amerika Marco Rubio mu butumwa bwiwe bwa Twitter yashikirije ejo yavuze ko intumbero y'abasirikare ba Maduro kwari gutera ubwoba Guaido hamwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe. Guaido yavuze ko ibihugu birenga 50 byamwemeje nk'umukuru w'igihugu w'imfata kibanza kandi yateye akamu umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres guha imfashanyo banya Venezuela. Guaido kandi avuga ko yatanguye kugena abaserukira igihugu cyo makungu kandi ariko ararondera ubutunzi bw'igihugu buri mu mahanga butahukane. Maduro yagiriza Leta Zunze za Amerika kuba gikorana n'abatavuga rumwe na leta mu ntumbero yo gukuraho leta yiwe. Perezida Omar al-Bashir wa Sudani nawe yarategetse ko umupaka uhuza igihugu ciwe na Eritrea ufungurwa. Uwo mupaka wari wafunzwe umwaka uraheze. Hari haheze rero umwaka umupaka ufunzwe inyuma y'imvururu zabaye mu gace ka Kasala kari mu buseruko bwa Sudani. Atangaza ko afunguye umupaka. Perezida Bashir yavuze ko nubwo politiki itandukanya abantu bidakuraho abanya Eritrea kwari inshuti z'igihugu cyabo.
Urakoze Aloyiza ku makuru heje kudushikiriza. Leta Rwanda yongeye gusohora impapuro zisaba itabwa muri yompi ya General Kayumba Nyamwasa hamwe n'abandi bayobozi bo mu runani rw'imigambi itavuga rumwe na Leta y'u Rwanda ruzwi nka P5. Rwanda rubarega ibikorwa byo kubangamira umutekano mu Rwanda no gufatanya n'umurwi witwaje ibigwanisho FDLR rufata nk'uwiterabwoba. Mu gihe tukibandanye kurondera impande zose kugira ngo zidusobanurire ibyerekezo mpapuro, mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma agiye kutubwira muri make ibyo yashoboye kwegeranya kuri iyi nkuru.
Isohoka ry'izi mpapuro zisaba ifatwa rya General Kayumba Nyamwasa ubarizwa muri Afurika y'Epfo n'abandi bayobozi bo mu mpuzamashyaka ya P5 nk'uko bigaragara mu binyamakuru byandikirwa mu Rwanda zije nyuma y'ukwezi kumwe itsinda ry'impuguke z'inama ishinzwe amahoro ku isi y'umuryango w'abibumbye ryakoze nk'eti mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Congo risohoye icyegeranyo izo mpande zose zivugwamo. Ni mapro kandi zisohotse mu gihe Minisitiri w'Ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo Crispin Atama Tabe Mogodi yandikiye ubuyobozi bw'ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa bwo kurinda amahoro muri icyo gihugu azisaba ubufasha bwo gukumira ibikorwa by'intambara avuga ko bitegurwa n'abarwanyi ba FDLR. Asobanura ko baba barishyize hamwe n'abarwanyi ba General Kayumba Nyamwasa. Ihuriro Nyarwanda RNC rikuriwe na General Kayumba Nyamwasa rirwanya ubutegetsi bwo mu Rwanda naryo riherutse guhakana ko ryaba rifite umutwe w'abarwanyi muri Congo. Gusa umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ukorera muri ako karere kavugwamo ibyo bikorwa by'ababarwanyi ubutegetsi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo avuga ko hakomeje gututumba icyuka cy'umutekano muke giterwa n'ishyamirana ry'imitwe yitwaje intwaro ihakorera. Mu mwaka 2011 urukiko rwa gisirikare rwo mu Rwanda rwakatiye General Kayumba igifungo cy'imyaka 24 rumaze kumuhamya ibyaha birimo gushinga umutwe w'iterabwoba no kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu. Subwa mbere Leta y'u Rwanda isohora impapuro zisaba itabwa muri yombi rya Kayumba Nyamwasa, ariko buruko zisohotse niko hagenda hiyongeraho abantu bashya. Kayumba Nyamwasa we yumvikanye mu bitangazamakuru avuga ko adahangayikishijwe n'isohoka ry'izi mpapuro. Ntiyahakanye ko atavugana nawo mu mutwe wa FDLR ngo kuko ari Abanyarwanda kimwe n'abandi, gusa yahakanye ibyo kuvuga ko yabakorana n'uwo mutwe.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba nikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Abakora umwuga wo gutwara abantu ku mapikipiki bangiriza ubutegetsi bw'akarere ka Rusizi mu Rengero kubahimiriza gukoresha imitahe mu gikorwa bo bemeza ko cahomvye ni inkuru yo mu menyesha bakuru b'ijwi rya Amerika Temistocle Mutijima
Harabubatse batafise impapuro za leta abo bari nyagiye leta abarose impapuro za leta
Jean Bosco nunzwe n'Imana umushikiranganje w'ibikorwa bya leta umwe mu bashikiranganje batatu bari bijikiye mu kibanza cagenewe kwakira no kuyungurura amazi mabi yo mucafuye mu gisagara ca Bujumbura mu ntumbero y'ubukingira abanyagihugu n'ibidukikije Ikibanza kiri muri zone ya Buterere komine ntangwa mu gisagara cha Bujumbura aho bashikiranganje bariko basigurira ababa hafi y'ico kibanza ko bategerezwa kuhava nunzwe n'Imana yemeje ko abubase hafi y'ico kibanza batakurikije amategeko
ategeko rirakurikijwe kuko ubafise ngaho bose ntanwegeza ronka autorisation do batire
kiretse by'amategeko abo bashikiranganje bavuze ko abantu bari muri ico kibanza amagara yabo bangamiwe Pascal barandagiye w'intwaro mu gihugu hagati ati naha amategeko yoba yarakurikijwe leta itegerezwa gukingira abanyagihugu
cyitwa ibibazo bitoyi biteza kuronka inyishu ariko bitazivuga ngo abantu tubareke bapfire ngaha niyo hoba yarahanye niyo hoba yarahanye amproprieté mu gihe bibaye ngombwa yuko leta ikingira bene gihugu nta kibuza n'ubufisa niwe baramuvana
Umushikiranganje ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi yatanze ikiringo cy'ukwezi kugira abari mu kibanza cerekanywe ko ari ca leta bazobe bakinjuye
mu kiringo cy'ukwezi kumwe bazoba bavuyemo kugira ngo tukingire ubuzima n'amagara y'abene gihugu baringa kuko murumva turiko turakoresha ibishobisho turiko turarabuzima bwamwebwe muri ngaha byiza n'ugukinga
abanyagihugu ba muri ico kibanza bo bemeza ko ico kiringo ari gito kandi hatakurikijwe inama n'ingingo kuko hari abanyagihugu bariko
mumporero none mu kwezi kumwe ubamaze kuronka ahandi ushira inzu cyangwa ushira urubyaro n'abana n'umugore umva ibintu kabisa nkuko tukuye mu gahundo n'umushikiranganje w'intore hagati yabivuze ati leta imeze nka monstre urusigo ruryo ubundi buntuzenya ndibaza yuko ko leta ari umubyizo yokongereza ikiringo kugira ngo abantu bisugaye
ariho ibintu byinshi mwatubwiye twabitegereye mugabo hanini wari kudutera ubwoba bavuze amazi bahingura hajya hakurya muri buterere Mbega none umuntu aba mwahaye nuba muri miriware ni ndabimenase gusumba ubundi
mu bisanzwe bakigira iyi station d'epilation abantu bari bategekanije metere amajana
ibintu byose biri ngaha ni bya leta akantu kariko kose kari ku butaka bwa leta na ka leta icyo nsaba nyabuna nsaba ko leta itojaniranye umunyagihugu ku munyagihugu n'uruvya rwa leta nyine
abo banyagihugu basaba ko batovanwaho imbokoboko bishobose ko kwimugwa setemu ico kibanza kikagumamwo imiryango Nayo bidakunze icigwa cakozwe igasubirwamo ku neza yabo.
Hamwe mushikira leta mugasanga ntibikunda ko uwo kwimura SPM kugira ngo ive mu banyagihugu muraraba ntituzorugende twikoreye ubusambi na cane cane gende abantu baba barahaguze kera cane ndanahashira uburyo bwishi ubonye ndi mwideni sinzi rero iyo umuntu azocajira ningene bizogenda.
Niyo expertise uyisubiramo kabisa harabaye kwihenda abana bamwe twavukiye ngaha iyi perimetre muri ko murarenza urugezo rero turasavye bashinga amateka twitore abakinguza amateka cyane cyane nyakubahwa umubyeyi wa twese umukuru w'igihugu yuko iyi expertise boyisubiramo
abo bashikiranganje bo bemeza ko hapimwe ko araha leta kuva kuri uyu wa kane hazoshigwaho uruzitiro nayo kubabona ko barenganijwe bo kwitura inzego zibijejwe Pascal barandagiye umushikiranganje w'intwara mu gihugu hagati yiyamiriza abavuga ko setemu ariyo yo kwimuka
kintu gihambaye nuko mwumva ko bidakunda ko muguma ngaha sa c'est important kuyumvira ati setemu niyimuke abene gihu baguma ha ivyo byo bari nkindoto iki kibanza ni cha leta leta rero ntiyoheza ngo yumugwe kandi rikivugira ivyayo
ikibazo c'abantu leta ivuga ko bubatse mu kibanza cayo cyagenewe ivyo gutunganya amazi mabi catanguye kuja habona mu mwaka wa 2014 mu mpera z'umwaka wa 2018 inama y'igihugu ijejwe umutekano ikaba yari yatanze kiringo ntarengwa cyuko abo banyagihugu bazaba bavuye muri ico kibanza naho haci yashingwa umugwi rukiyemwe bose wiga ivy'ico kibazo uyo ukaba waci yusubirizwa n'abajikiranganje bane aribo wibidukikije uburimye n'ubworozi umushikiranganje w'intware hagati mu gihugu w'ibikorwa vya leta hamwe n'ujeje umutekano no gukinga mu gihe cy'ibiza n'isibe ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Yarusha mu gihugu cya Tanzania kuri uyu wa gatanu harakoranira inama ya mirongo ibiri y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'ubuseruko. Iyo nama ikoranye mu gihe havugwa ikibazo cy'umwuka utameze neza hagati ya bimwe mu bihugu bigize uyu muryango. Abahinga bazi neza ibijyanye n'akarere bemeza ko icyo kibazo gikwiye gushyirwa ku rutonde rwa mbere rw'ibivugirwa muri iyo nama. Muri bo harimo Professor Christopher Kayumba yigisha muri Kaminuza y'u Rwanda. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Edi Wema.
Hari ibibazo by'ingutu biri muri uyu muryango, harimo icya mbere kiri kibazo cya politike y'i Burundi, babaye bakijeho byaba ari byiza kuko gishamikiyeho n'ikindi kibazo cyangwa u Burundi bure u Rwanda ngo gufasha abakoze kudeta. Nibaza rero yuko iyi nama ihuye ikaganira kuri icyo kibazo cy'u Burundi byaba ari byiza kuko bishobora gutuma yenda umuti uboneka cyangwa hakagira igikorwa.
Tugarutse kuri icyo kibazo cy'imibanire n'umutekano muke ukomeje kuvugwa muri iyi minsi, usibye ikibazo cy'u Burundi hari n'icyuka kitameze neza hagati y'u Rwanda n'Ubugande. Ibyo byo wibaza ko nabyo bishobora kuganirwaho muri iyi nama?
Imibanire y'u Rwanda n'Ubugande, kandi u Rwanda rumaze ibihe bivuga yuko buri abanyarwanda iyo bagiye babafata byaba ari byiza babiganiriyeho ibyo bibazo bakabikemura, kuko ibindi bijyanye n'ubucuruzi n'imigenderanire ntabwo byatera imbere. Kandi abaturage bazi ko hari amaraporo n'amagambo avuga yuko hariho imitwe yitwaje intwari irwanya ibihugu bimwe na bimwe muri aka karere byenda biterwa inkunga n'ibihugu bitandukanye. Nibaza yo kucyo kibazo cy'umutekano nicyo cy'ingutu kurusha ibindi byose.
Profeseri Kayumba, andi makuru atugeraho nuko muri iyo nama iteganyijwe kuri uyu wa gatanu bazatora umuyobozi mushya w'uwo muryango. Makuru atugeraho nuko nubwo u Rwanda ari rwo rwari rutahiwe kuyobora uwo muryango rushobora kureka Uhuru Kenyatta perezida wa Kenya akaba ariwe uyobora uwo muryango, nibiki akwiye gushyira imbere cyane?
Icya mbere ni ikibazo kijyanye n'amafaranga akoreshwa muri uriya muryango. Ubu ngubu yaragabanutse cyane kubera ko abaterankunga bagabanyije amafaranga batanga kubera ko ikibazo cy'u Burundi kitarakemuka. Icya kabiri nibo warakurikiranye uriya muryango sekretariya yawo uregwa kuba irimo ruswa nyinshi kandi n'amafaranga akabakoreshwa nabi, harimo isesagurwa ry'amafaranga. Nibaza yuko ikibazo cya mbere umuyobozi mushya w'uyu muryango yakora ni ugutuma uyu muryango ukora neza, ugakoresha n'umutungo wawo neza, ugashaka naho ukura umutungo neza, ndetse n'abanyamuryango bagatanga amafaranga kuko hariho abatayatanga benshi, amaraporo niko yabigaragaje. sekretari igakora neza igakoresha igakoresha n'umutungo neza. Cyakabiri kinakomeye cyane ni ikibazo cy'umutekano muri aka karere, aho hari ibihugu biregana kuba bishyigikira imitwe yitwaje intwaro ibirwanya. Cyo ni ikibazo gikomeye kuko uyu muryango ubaye udafite umutekano, habaye harimo ibihugu bishyigikira abarwanya ibindi bihugu byo mu muryango, byaba ari ikibazo gikomeye. Cyanyuma cyanazanye ibibazo biri hagati y'u Rwanda n'u Burundi ni ikibazo cya politike kiri imbere mu gihugu i Burundi, cyavutse kubera manda ya gatatu Nkurunziza yashatse hanyuma bakayirwanya. Icyo kibazo rero cy'i Burundi, umuyobozi mushya ugiye kujyaho byaba ari byiza akitabiye kurushaho, kubera ko uwo bagishinze ariwe Perezida Museveni yagaragaje intege nkeya, imbaraga nkeya, ntabwo yakitayeho bihagije. Nibaza rero yuko umuyobozi mushya icyo kibazo cy'i Burundi akitabiriye byaba ari ibintu byiza cyane.
Profeseri Christopher Kayumba, umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda, ndagushimiye cyane kubw'akanyu uhaye Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Edirwema.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ingende hano Kampala Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Inama y'abakuru b'ibihugu n'ama leta mu muryango w'ubuseruko bwa Afrika iratangura uyu munsi kwa gatanu yarusha muri Tanzania. Mu byo iyo nama ihweza harimo gukorera hamwe mu rwego rwa politiki, guhanahana bidandazwa hamwe no gukomeza ibikorwa by'iterambere hagati yavyo. Mbega abanyagihugu mu ntara ya Kirundo ihana imbibi n'u Rwanda biteze iki kuri iyo nama? Nivyo umumenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze yaganiriye nabo.
Hagati yacu n'u Rwanda kose kwe mu batorage twintangwa n'dufise bose ku mipaka yugaye hagati yacu twetwa abarundi babadimye dusaye tubangaha n'abarimye mu Rwanda kose duhomba twese kuko byarashika kumbure twebwe abanyarundi twakora yo tugenda kudandaza mutu ibi twakuri Burundi ibintu Burundi tujyana mu Rwanda cyabanyarwanda kwe kuri Rwanda babizanino ndumva ro twese rero twese turahomba ubu niko uvuga ubu nta muntu ajayo kamba ntiwo wajaye kandi birumba birumvikana nta kuna kamwe wajayo bitagenda neza nyene tavyango mu office ndabise rese pase ntiwo wajaye mu bwa mbere warigira ukoreje karanga muntu gico no saba bakuru bibihugu baba ka karere ka Afrika yibuseruko gico no basaba bora kuya cyane cyane nkumbure bakaraba zijya mpunzi ziri mu zacu ziri mu Rwanda ukuntu kugira ngo nkumbure bora ukuntu zogaruka kuko byinshi cyane cyane ko batinkwara huza nazo zirimo zijya mpunzi ziri hariya turasero kabisa boraba abanyakubaho bamaze gukorana bakiga icyo kibazo kizo mpunzi ziri hari yabakara ikintu zoza n'ingoga zigata hanyuma igendera ni gasubira kuko ndaze batashe imigendera yo cisubira yo gupagasa hoho n'abanyarwanda barataga pagasa niba cyuruzi wago bateye nkuko atwe kwa dutete tukajayo gusa kinini nyanya nizo mpunzi zije byose byo cabihera ndabiza
uyu mupaka hari ikintu wadufasha kinini cyane kubera igihe inzara yatera twashobora gushika ndaho hakuje mu Rwanda tugahahayo nukuri byo bari byiza mu gihe bwo kumvikana u Rwanda n'u Burundi ayo marembo kugira abarundi bo mwapaka natwe tworoherwe kugira iyo migenderanire tuyibone
kuko ni byiza kweri babadufashije kubera cyane cyane twe turakunze kwakirwa n'izuba ngaha nko mu Busoni turifuza yuko badushikirayo bo kubera twe tudashikayo twe bakadushikira kubera twe tudashika turabene igihugu bakadufasha tukongera tugakoreranira nkuko twakoranira n'abanyarwanda tukongera tukaza turasumayo twari byo twasuma tuvanayo nivyo natwe twatwarayo kugira turonke ubugari bwo kuhabana no kuvuga nk'izuba yino ryaka hari ya haraboneka imyumba twarakura imyumba ati cyane natwe twarayo n'amavuta kugira turonke n'inyene ubugari kabisa ibyo byaradufasha cyane gose hari nk'ibyo nkuno kuvuga nk'ibiharage imipaka yugure twaragenda tugatwara nk'ibiharage hafi sudutahe tureture ugasanga twaye umufuko harimo arakorera nk'ibihumbi bibiri cy'ubugara
ubunya imipaka atarayugara je nashobora gufata isuka hambuka ngaho hakujya mu Rwanda nkajya gukorera amafaranga kanyorohera ko gukora nta cangambwa afise ntago nohirira ngo ndakandagizayo n'ikirenge kabisa ibyo bintu babidukoreye twebyo dufasha nk'ubu twetegeye ngaho ku mupaka biratugora cyane gose se pas kubyibironke ni ibintu by'ingorane bisaba imitayi minini nkatwe nyene bato bato nta muntu yoronka amafaranga yo kugenda kuchaki ubujumbura ngo yambuke abahakujya mu Rwanda totara amafaranga byontwara biragira mu bihumbi jana kugira ndo nkere se pas abama bajayo bama batubwira amafaranga bakoreshe umva re ni ingorane nkanje kubera umuntu muto muto n'izuba bona yatse takintu fse no mu rugo nta nitonga fse ngo nagurisha ngo yirengere ibyo bibazo umva nyene ni ingorane cyifuzo canje nuko nyene boje hamwe bakumvikana u Rwanda n'u Burundi bikongera bikagendanira nkuko byahoze ubwa mbere
ne kuhahonyora nibikunda nibibaho nakatoya aha rero bya twarahombye no kuri kabisa ubaha twari dusanzwe tubaho nakere izuba ryaraka mugabo tukiruka tutaryaha bakaduhayisha tukaza nibyo tujya ariko ubu nibikunda byaransi no kuhahonyoza ikirenge honyine nibishoboka muri uwo mupaka no kuvuga rero twasaba nka leta yuko yogira ikintu yudufasha kabisa buryo abantu bato bato twebwe turahafiye cyane niri zuba iyo tuba twagenderanira kuko twaragenda u Rwanda mpaka yetushaka nakarangamo tugapanganye ko umuntu ashoboye akagira no kurusumo mbega ho yifuza ariko kazanikira mu muryango aha rero twaratakaje ibintu byinshi burya hajya haragombeje kandi nabo nuko nyene nabo kumuri ba ibintu bakuri no mugabo nabo ntibaza ubu no kuriba na ingwe gusa kije gihugu kibona kujya nishobora kunyura abo bakuru b'ibihugu baka karere ikintu twoba saba nuko bo kumvikana bakaraba neza ikintu bo kumvikana no kuri ibihugu bikumvikana natwe tukabona ikintu cyaturajayo
kabisa batubiri nk'abankano babwangwa nababyeyi batorongoye twe nk'akimo twazira n'icyo gihe twazira nkatwe tuzi ni cyaricyo icyambe twe nkatwe benshi na benshi nashaka kubona munahuriza batuno turasa gusa ko twuguriye imipaka kuri kwimana ivyo gusa bakabaka bidukoreye kandi bakatukanahuwanye tukanaganira n'abene gihugu banamenyagwana nabo aho hakugira naho hakujya nabo iza dufise nga aho niyo bafise mugakwe twigireyo nkatwe tugera aho hakujya mu gituraji ntangorane abakuru b'igihugu n'akarere kwifuza yuko n'amaburi iburi boje hamwe bakaganira katukuri mpaka ku Imana tuge turarembye
radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Tanzijambo abarundi turiruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwitwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu
mwese mkunda iladio hijwi di Amerika wigane watuateguli ibunwa kakanya wigaru kingaha tuwane ukanda kanya kukushimila ingenieur ya dufashe mungi abugizi umahamwe na Fatou Kalala ya dufashe kwegelanya wigane ilo tukwa wateguli kuri mikro mwalikumu na Federica Ngunikije amakuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.